Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Ndabahaye mwiriwe mwese muteza amatwi ibiganiro byacu kaze muri aya makuru yo kuri no mugoroba afatiye kuri imi mikuru bikuru. Abantu batatu bitavye imana 16 barakomereka mu isanganya ryabereye ku mutumba wa Gwesero ni muri zone Ngoma ya komine Cibitoke intara ya Bujumbura. Iyo sanganya ngo yaturutse ku modokari yatembagaye ivuye kurangura inzoga bita Rugombo aho muri ico gice. Naye abakozi bo mu kigo kivura abagendana indwara zo mu mutwe SNPK co muri komine na Angwa y'intara ya Bujumbura bahurikiye mu masendika ya SINAPA na SNTS bafashe ingingo yo kubandanya bahagaritse akazi gushikikira ingo kitazwi. Imvo ni murano makuru. Zimwe mu mpunzi z'abakongomani ziba mu ikambi y'Ibusuma mu ntara ya Buhumuza zivuga ko amazi zaronkerwa ari make cyane. Izo mpunzi zisigura ko amazi aboneka buri munsi umwanya muto ibituma bagira ingorane kuko baja kurondera amazi yo mu masoko ari kure kandi ari mabi. Kuri uyu wa kabiri inama nshingamateka yiheje yongera iremeza integuro y'itegeko risubiramo intunganyo y'igisata cy'amazi n'isuku. Umushikiranganji mu byajejwe harimo amazi Hassan Kibeya ariko asigura ko iyo ntegoro ije gufasha mu gutora umuti ku kibazo cy'amazi mu Burundi kuko hakibonekeza agahaze. Aya makuru hamwe n'ayandi ni mukanya
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kubaha mwiriwe Kofi Olivier Bentwari nuwari karamfasha mu buhinga bw'ivyuma Kristaliza Harerimana ni jengenda bashikiriza no makuru tuyahere mu gisata cy'umutekano. Abantu batatu bitavye imana 16 barakomereka mu isanganya ryabereye ku mutumba wa Gwesero ni muri zone Ngoma ya komine Cibitoke intara ya Bujumbura. Iyo sanganya yaturutse ku modokari yatembaga ivuye kurangura inzoga bita Rugombo. Abakomeretse bakaba bariko bavurirwa bitaro vya Cibitoke. Ayo makuru nkuko yemezwa n'abajeje intwaraho basaba habunguruza abantu n'ibintu ko bakubahiriza umuvuduko mu mabarabara kugira amasanganya aba muri kino gihe cy'imvura gabanuke. Inkuru tubaza Alex Nkeshimana akoraho muri ico gice.
Abantu batatu nibo bafuye abandi 16 barakomereka gose mu isanganya ryabereye ku mutumba wa Gwesero ni muri zone Ngoma muri komine ya Cibitoke intara ya Bujumbura. Hari muri iki gitondo cyo ku munsi wa kabiri nk'isaha zitatu nk'uko abegereye ahabereye isanganya bimenyesha, imodoka yo mu bwoko bwa fuso yari ipakiye inzoga za Rugombo bayavuye kurangurira ku isoko ya Gwesero yashitse ahamanuka ikiyatembagarira mu mwonga. Abanyagihugu bakaba baciye batabariza abakomeretse. Abajeje intwaro bakaba bafashije mu kurunga ikaruse y'abanira zibiri yo mu bitaro bya Cibitoke n'iyabikuru utwabo mu bitaro by'i Buganda. Bakaba bajanywe kuvurizwa mu bitaro bya Cibitoke kuko benshi bari bababaye cyane. Abari bavuye kurangura inzoga ngo zasize zose hasi. Abajeje intwaro bahamagarira kugenda bitonda muri mwene ayo mabara abafise imiduga iremereye na bujya muri igihe cy'imvura ayo mabara ngo anyereya cyane. Icyo iryo sanganya ryaba ryaturutseko kikaba kitaramenyekana gushika ubu. Alex Nkeshimana mu ntazo mu burengero Indundi Culture.
Alex Nkeshimana urakoze. Ibuhumuza zimwe mu mpunzi z'abakongomani ziba mu ikambi y'Ibusuma zivuga ko amazi zaronkejwe ari make cyane. Izo mpunzi zisigura ko amazi aboneka buri munsi amara umwanya muto ibituma bagira ingorane kuko baja kurondera amazi yo mu masoko ari kure kandi ari mabi. Mu gihe bashikiriza ko hari indwara ziva ku isuku rike zimaze kwaduka muri iyo kambi, ujejwe imigenderanire mu muryango utabara imbabare mu Burundi Croix Rouge Etienne Ndikuriyo amenyesha ko bagiye gutegura amazi meza ahegereye iyo kambi kugira boroherwe. Je kwizera yarakubitiye aho mu ikambi y'Ibusuma atugire ku muriri.
Tubanasumbuka sana na kuna kupata mayi.
Aba n'abakongomani dusanze mu ikambi y'Ibusuma berekana ko bagira ingorane kuko amazi bahawe ari make bivanye n'ubwinshi bwabo. Uyu mukongomani avuga ko hari amasaha bidakunda ko bavoma kuko aba yakamye.
Amazi barayatuzaniye ageze nk'isaha zine abakamye. Umudugudu utayazanye ayandi mazi twirirwa ata mazi dufise kandi turi abantu
sana.
Abatwaye azeberekana urugendo bagira aho mbere basigura ko baruha cyane.
tugenda kuyavoma hariya kure gose ahubona turagira ingorane kugira turonke amazi urashobora kuvyuka nk'isaha zitandatu z'ijoro ukaja hariya mu misozi kurondera amazi ukagaruka nk'isaha zibiri canke zitatu uzanya amazi
mugeberekana ko ubuzima buhagarara kubera ico kibazo abo bakongomani bemeza ko hari n'ingwara zimaze kwaduka muri ico gice
amazi ni yo buzima utanusa amazi ubuzima buba bugeramiwe indwara ziraduhanze ziva ku ibura ry'amazi nka korera yarigeze gutera abantu barapfa urumva ko tunywa amazi ari mu bucafu
kwa kidogo ujeje imigenderanire mu muryango utabara imbabare w'i Burundi kuwahuje Etienne Ndikuri amenyesha ko hari amazi agiye gutunganywa hafi y'iyo kambi
twaravuganye n'abandi dusanzwe dukorana turiyumvira ubundi buryo bwo kugira ngo amazi ategurirwe ngaha mu micungararo nyene aheze aba bantu bari ngaha bashobore kuyakoresha
abakongomani bashitse mu ikambi y'ubusuma mu ntara ya Buhumuza haraheza amezi atari make uwo muryango utabara imbabare uvuga ko ugiye gukomeza uyaga nabusanzwe ukorana kugira haboneka amazi menshi muri iyo kambi
arakoze mugenzi wacu Olivier Kwizera abasavye amazi nabo mu ntara ya Bujumbura bidoga ko haheze ikiringo c'umwaka bataronswa amakoneri y'amazi basavye mu ishyirahamwe ritanga amazi n'umuyaga nkuba Regidezo bamenyesha ko bariko barahura n'ibibazo bitandukanye harimo iby'indwara ziva ku isoko rike kwera kubura amazi mu gihe hari abavuga ko babwirizwa kugura amazi mu gihe bayafise mu mpango vyoborohera abo basaba Regidezo kubaronsa ibyo basavye ubuyobozi bw'iryo shirahamwe harahezindwe bumenyesheje ko bwari gutangura kuzitanga mu ndwi heze igikorwa kitabaye nk'uko abanyagihugu basavye izo konteri bavyemeza idonido na Jotam iratuzi
abo banyagisagara ca Bujumbura ntibatahura igituma bataroswa konteri z'amazi bamaze umwaka basavye ishirahamwe ritanga amazi n'umuyaga nkuba Regidezo
aho twasaba twe harura umwaka uraheze dusavye tuca tujya mu bintu byo kuvuga bavuga ngo biraheze ivyuma ibintu ngo by'ibikoresho biraheze tuca turishara turarindiye bavuga ngo biraza iyo umuntu abajije ngo biraza ngo biraza ngo biraza mugubu aho tugeze ubu barafishije hose no kumabarabara ko byaje mugabo n'ubu tubajije cyamari bya bindi muri Regidezo bacha bishura ngo ngivyoma ntibiraza none two inkuru itomoye twihabwa nande twarabajije batubwira yuko ibyoma bitaraza nabo abakora yari bo bene kubitanga niwe wumva ko muri ico gihe twohagarara hehe tukabaza nde n'ababitanga batavyemera ko byaje kandi baravyafishije ko byaje
ivyo bituma bagira ibibazo bitandukanye mu buzima
ikibazo gihari ukijokoriha ibido y'amafaranga igihumbi ivyo birababaje abene igihugu kandi hakaba umwene igihugu yaguranye mugenzi we kugira gure ya konteri y'amazi kugira ronke y'amazi mu rupangu eka nise kuni bari kurikirana cyane misanzwe amazi abura n'ubunye tumaze iminsi tunagwaye n'ingwara z'imizi hatewe nkejo nafashe njugu miranda dedemezwa biranga konja cyafaswa n'ingwara diane
urabona turiko turisanzira twashakaye hafi dashobora kuza turatambuka tugenda kurondera iyo kwibarabara twashaka ibitwegereye bona noneho mbona ba umutambukanye w'umukuru w'igihugu yarabirivumereye yuko iterambere ari amazi ivyo rero nivyo twe twifuza
abo twaganiriye bose basaba ko boronswa izo konteri z'amazi
mufasha bene igihugu barosa amazi nkuko babisabye n'ukuri ko baba barigoye nako kaje ko gutanga amahera yo kurondera amakonteri
Jean Albert Manigomba arongoye ishirahamwe Regidezo mu ndwi yahera yari yabijeje
amakonteri amwe yarashitse yaje n'indege mu ndwiza aratangura gutangwa hanyuma ayandi menshi cyane yaje n'ubwato azoshika bidahindutse itariki 20 z'ukwezi kwa kane azoshika i Dar es Salaam abene igihugu bareme rero murumva yuko ikibazo cy'amakonteri kiko kiratondisha
uwarongoye Regidezo akaba yemera ko batevye kuzitanga kuko hari habaye ibibazo ariko akavuga ko ubivyo bibazo atashimye gutomora byatoye inyishu akamenyesha ko mu kuzitanga bazohera kubasavye imbere y'abandi haba mu gisagara ca Bujumbura canke mu zindi ntara kuko hari zamaze gushikanwayo
Joto iratuzi kuri uyu wa kabiri naho inama nshingamateka yiweje yongere meziniguro yitegeko risubiramo intunganyo y'igisata cy'amazi n'isuku umushikiranganji mu vyaje duhari mu amazi Hassan Kibeya ariko asigura ko iyo ntegoro ije gufasha mu gutora umuti ku kibazo cy'amazi mu Burundi kuko hacibonekeza agahaze. Bamwe mu bashinga amateka bakaba babajije nimba atacyo kogwangwa amazi y'ikiyaga Tanganyika ashobore gufasha no mu zindi ntara, ariko hari n'ababona ko nabegira ayo mazi batayaronka. Arise Ndayizeye avuye aho mu nama nshinga amateka
asigura imvo n'imvano. Umushikiranganje Hasani Kibeya yavuze ko mu Burundi hakira gahaze mu itunganywa ry'igisata cy'amazi n'isuku n'isukura, ibituma hadashikwa ko hiterambere muri ico gisata. Bamwe mu bashinga amateka bagahanahana ivyiyumviro ku vyokorwa kugira ngo bishoboke abantu bashobore kuronka amazi meza co kimwe n'isuku n'isukura nkuko biri mu ihangiro ry'iterambere rirama. Umukuru w'inama nshinga amateka Gerase Ndabirabe akabaza nimba amazi y'ikiyaga Tanganyika atoshobora gusahiriza no muzindi ntara.
Amazi meza tuyakeneye mu gihugu cyose. Tuvuza amazi tuvuga n'isoko. Ko amazi akenewe koko mu gihugu cyose. Ari amazi ko tuyafise muri Tanganyika. Koshobora kuvara muri Tanganyika. Gasantrale nucléaire kuduha energy yoshobora gutuma dusuguma amazi ya Tanganyika mu gihugu cyose. Nituramuka tudugiye Tanganyika tukayishikana hagati hose mu gihugu. None mu bako n'amazi yatuyara mu gucuruza economic.
Umushikiranganje Hasani Kibe yasigura ko uwo mugambi utokora muri kino gihe kuko usaba umuyaga nkuba mwinshi.
Kumwe ndishobora gushikiriza amazi ya Tanganyika mu gihugu cyose ego mini kintu gishoboka. Ariko gisaba uburyo bwinshi ku nguvu zishobora gukwega amazi tuyakura mu Tanganyika tukaheza tukayasuguma agashika uburere bwose bw'igihugu. Ibyo bisaba umuyaga nkuba mwinshi. No munsi rero ntidufise uyo muyaga nkuba ushobora gutuma dushobora kuyakwega aya mazi.
Umushinga amateka Diodone Iradukunda we abona ko imbere yuko amazi yatanganyika imbere yuko yosahiriza ibindi bice yobanza agafasha abayegereye kuko asigura ko habandanya hibonekeza indwara ziva ku isuku rike bivuye ku ikena ry'amazi.
Ku ruhande rwa Rumonge, ku ruhande rwa Nyanzarake haracavugwayo korera. Abaganga bamwe bamwe baranemeza ko aha Tanganyika yegereye korera ishobora kuba ihamaze imyaka denga itatu tarahagarara. Udufashe ikibazo cy'amazi muri kapitali ekonomiki gitorega umuti aho hose hagenda yisunga Tanganyika hazogere aho tugomba gusahiriza abaruguru tubicije kuri Tanganyika ngaha haravuye.
Ariko umushikiranganje akamuhumuriza ko hari amazi ariko arakwegwa kugira ngo ibice bimwe bimwe bishobore kuronka amazi.
Nko kuri Nyurumoga Nyanzarake tufise umugambi uzozana amazi yo kwega amazi avuye muri Tanganyika n'amazi azovuye muri ijya misozi. Ubu rero uzotuma ibisagara bya Nyanzarake n'ibisagara bya Rumonge bishobora kuronka amazi meza kandi akwiye.
Mu mbonakazoza y'ibihumbi 2040 igihugu cifashe n'ibihumbi 2060 igihugu giteye imbere, mu ihangiro ryayo rya 18 itegekanya gusununura uburyo abantu bashobora kuronkamwo amazi meza co kimwe n'isuku n'isukura ribereye.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi kiritu abakozi bo mu kigo kivura abagendana indwara zo mu mutwe SNPK cyo muri komine Nangwa intara ya Bujumbura bahurikiye mu masendika ya SINAPA na SNTS bafashe ingingo yo kubandanya bahagaritse akazi gushika ikiringo kitazwi. Mu itangazo basohoye kuri uyu wa kabiri Adolphe Niyongere yavuze ku izina ry'ayo masendika abiri yavuze ko bahisemo kubandanya guhagarika akazi kuko gushika ubu babona ko ibibazo byabo bitariko biratorerwa inyishu. Kurikira Adolphe Niyonge.
Twahisemo kubandanya guhagarika akazi kubera ko ibibazo byacu gushika uno munsi taratora inyishu. Murazi ko haciye hafi indwi yose tutariko turakora akazi twaragahagaritse kubera ingorane twagiyemo zivuye ku imanuka ry'umushahara. Umushahara twahora duhembwa twasanze waragabanutse bimwe biteye ubwoba. Tubere gushika uno munsi ibyo dusaba nuko bubahiriza umushahara w'umukozi agahembwa uko yahora ahembwa gushika uno munsi. Nibyo turiko turasaba mugabo tubona ubuyobozi umenga ntaco bivuga ko cyo gituma twahisemo kubandanya ihagarikwa ry'akazi. Kubyerekeye kuganira naho n'ababijejwe bashaka gutora inyishu gushika uno munsi twebwe ntabwo turabona baza kutuganiriza ntabaraza ngo batubaze ingwane dufise. Nacho gituma twahisemo kubandanya biduhagaritse akazi mbere igihe kitazwi gushika dutunganirijwe.
Abanyagihugu baba n'abakorera hitwa Rugembe muri komine Mugere y'intare ya Bujumbura barasaba ishitswa ry'umugambi wo kubaronsa umuyaga nkuba bamaze igihe bemerewe na leta. Abanyamugere bidoga ko ibikogwa bisaba umuyaga nkuba mu gihe cya none biguma vyiyongera ariko bakaguma bawukenye. Hari n'abemeza ko umwijima uharangwa mu masaha y'ijoro worohereza abahakorera ubusuma. Ni mu gihe ishirahamwe Regideso ritanga umuyaga nkuba n'amazi ruka gutangaza kuduce twose duhurira ko abantu benshi bita centre mu gifaransa muri yo ntara bwo baye bwaronkejwe umuyaga nk'ubu uyu mwaka. Ni inkuru tubaza Norisi Nduwimana.
Igihe kiriho kirarenga umwaka ababa n'abarangura ibikorwa bisaba umuyaga nkuba muri icyo gice cy'intara ya Bujumbura bavuga ko babemerewe ariko amaso ahera mu nzira. Umugambi ukivugwa babwirwa ko borahuriwe n'urugomero rw'ahitwa Gakungwe ariko n'ubu rucubakwa mu Rugembe gushika manga ya nta cuma na kimwe mu byo wushikanyeho kihaboneka. Icyo abanyagihugu baheruka kumenyeshwa kuri uwo mugambi n'ikirenga icibwa ry'amabarabara y'imigenderanire kugira ngo bawitegurire ariko aha bahabona uruhombo rudasanzwe.
Duhanze cyane kuko agapira kaskaye ko gwamaze na 6 ugashize mu itoroshi ugacana umunsi umwe kumwe ne gihugu rabone buzima bwino misozi biratugora mu kwezi zo bugozi bupire bw'amafaranga nganiki
naje ndashobora kuba mvuga ati reka fate umugambi n'udutano girane ariko ntibabigikunda bivanye nuko nta matara dufise
ambavu yabo harabidogira ubusuma bukogwa mu masaha y'ijoro kubera kubwa buhatabona ariko gutira kamoreta kugira ngo ushitse ibyo yemeye
ivyo ro bimaze iminsi kuri aka gasantre aho hepfo barahivye aho kugaseru
tumaze kubivuga nkuko uko tuba tunyotewe umuyaga nkuba leta nuko yoyisisha ibyo iba yasezeranye abene gihugu basezeranye ati tugiye kubaronsa umuyaga nkuba akabishisha.
Ugwego rujejwe intwaro muri ico gice gunga mujya ubanyagihugu rumenyesha ko ibura ry'umuyaga nkuba ari ntambamye mu iterambere rwari rwifuza yamara ruranizeza abanyagihugu. Damiano Haberugira nticegera c'umukuru w'umutumba Rugembe
bari kwatubwiye ko mu mbona kazo za 2026 tamweza ko dufise kuza kuri no saha yatugora cyane ipanye n'uwo mutumba tubaye kumatubwira yuko amatora mukuru w'igihugu atuje gushikara ku Amazon z'ifite umuga nkubo reta afite cyigere cyane kuko turumva ko mu mitumba mibanyi barangiza kuza kugira nta gupima
kukibazo nk'iki kivugwa no mutundi duce dutandukanye twintara ya Bujumbura yamara mu mpera z'umwaka uheze. Umukuru w'ishyira hamwe Regideso Jean Albert Manigomba yari yishuye handi yo indundi kuri hagira ati
nk'umugambi wa sente harimo guhereza amatara amasantre mu Bujumbura rirare yose hanyuma tufise umugambi munini cyane turiko turakorana n'irya banki y'Afrika ije biterambere ngo guhereza amatara amasantre arenga igihumbi n'amajana 5,400 twibaza neza kuri uwo mugambi nko ku mwaka uza ushobora gucutangura
kubikorwa bita ibihambaye canke byihuta bisaba umuyaga nkuba. Abo banyamugere barinda kwiyunguruza gushika mu yahoze ari komine Mutambu mu itunganywa ry'intwaro ryahahora aho ni hafi ku birometero 10 abantu bashobora kugenda n'amaguru abiyunguruza n'amapikipiki nabo bashobora kurishwa amafaranga ashika ku 600,000 y'amarundi yiyongera kuyo baba basabwe kubikorwa baba bifuza.
Dusubire gato mu nama nshingamateka aho banegura ibikogwa vyo kubaka ibiro vy'amazone bigeze mu gihe vyategerezwa kuba vyarubatswe bigaherana n'umwaka w'amafaranga w'2024 ushira 2025. Hari n'abasaba ko hofatigwa ibihano ku bariko barubaka ivyo biro bitarahera bimwe bimwe gushika ubu ari umutumire imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka kuri uyu wa mbere. Umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yashikirije ko hazofatwa ibihano bisunze ibiri mu masezerano yo kubaka ivyo biro. Claire ya Kankundi
hashikirizwa kuri uyu wa mbere imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka icegeranyo cy'ivyaranguye na leta mu mezi 6 y'umwaka w'2025 ushira 2026. Uburongoye umugwi wo mu nama nshingamateka urabibijanye n'ubutunzi Redempteur Gahitira yerekanye amakenga ku kijanye n'iyubakwa y'ibiro vy'amazone.
Bari batubwiye yuko amazone amajana 3,600 yuko ico gikogwa cyatunganijwe neza 100%. Mugabo haribonekeza yuko ari amazone amwe ari ku rugero rudashimishije atakozwe neza ekana yandi mazone yubatswe nabi cyane gose.
Ibyashimangiwe ko n'umushingamateka Gerard Bikebako aho yasavye ko nibihano byofatwa
abo bantu bahawe amasoko bakaba batahejeje kubaka izo nyubako ayo masoko ni bayako bongere barihe ni hadabu abo inyubako nabo bamaze kuzishikiriza mugabo zipfa nabo nyene bayasubiremo
Umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye aravyemeza agasigura nibigiye gukogwa kugira iyubakwa y'izo nyubako ihere.
Eri cyari cyabitebeje nayo ma procedure yose abayanditswe muri kontra kugira tubahe amamizandome. Abatashoboye nabo kubikora amahera twari tubasigaraniye ko tuzoheze turabe komini bikore abantu amazone ahere hanyuma nabo duharure icyo bakoze abariyo tubahemba ndetse bibaye ngombwa nkuko amategeko abitegekanya aho bahanwa bahanwe kandi keshi mu guhanwa keshi tubaca ku mahera canke ayo magaranti baba batanze tukayafata kugira banke ice iriha ibyo baba batashoboye kurangura.
Kubiro vy'amazone 360 vyategerezwa kubakwa bigaherana n'umwaka w'2024 ushiriwe 2025 ibiharuro vyo mu kwezi kwa nyakanga 2025 nk'uko biri muri ico cegeranyo vyerekana ko ibiro vyubatswe birahera birashikirizwa ari 260. Izibikogwa bigeze hagati y'ibice 80% na 99% kwijana navyo nibiro 78%. Izibikogwa vyo kubaka bigeze hagati y'ibice 50% na 79% zingana na 71% nayo kuzigeze ku ntambwe y'ibice biri hagati ya 30% na 49% nibiro 8.
Radio Indundi Culture amagara y'abantu.
Huko muvyumvise numwanya w'inkuru y'amagara y'abantu uno munsi tuvuga ku buvuzi bwo gusubiza imitsi n'ingingo mu buryo ku bantu bari canke bariko barashika mu kiringo c'izabukuru umugugeramiwe n'indwara zitandukanye batanivuza kuri bamwe bamwe mu Burundi. Muganga Deo Ndayishimiye yanonose kuvura indwara zifatira mu mitsi n'amakonyero abona ingorane ihambaye kuri abo bantu kuko ubuvuzi bwabo bubwirizwa kumara umwanya bwizwa kumara umwanya. Ino nkuru twayiteguriwe na Norris Nduwimana tuyumva mu ijwi rya Egide nahayo.
Umusaza ashengeye muri Afrika agereranywa n'isomero ry'ibitabo ribarihiye nk'uko byanditswe na Amadou Hampateba umwanditsi avuka mu gihugu cya Mali ari kwishyira hamwe mpuzamakungu gitahamagara y'abantu ku isi OMS cyerekana ko ibice 80% by'uwo mugwi gushika ubu bitaro nk'ubuvuzi bubereye mu Burundi. Uyanonosoye ibyo kuvura indwara zifatira mu mitsi no mu makonyero yerekana ko ibintu bitoroshye kuri bo afatiye ku bitigire by'abashobora kwitura abaganga.
Indwara zifatira mu bumuga zari yongereye muri Faransa ico twitare maladie chronique non transmissible, indwara z'umutima, indwara ya diabete, y'isukari, indwara zifatira mu mitsi no mu makonyero kuko dusanga mu ngingo mu mitsi hari ibibazo byinshi tugira tugatuma dukira ubumuga butandukanye.
Ibi rero bizavyunyura izindi ndwara abageze mu zabukuru baba bafise kubera urugero amagufa n'ingingo zabo biba bigeze ko niko uwo muganga abandanya bisigura.
Hariho kuvunika niyanyereye gato aravunika kubera amagufa yabo aba ariko aratakaza ubukomezi yarasanganye. Indwara z'amagufa zifatiweho ndavuga amarthrose n'ibindi, indwara yo mu bwonko iyo bita AVC accident vasculaire cerebral, ingorane zo kuvuga bita matrouble ya langage yijwi na deglutition, umuntu atagishobora kuvuga acaciye ikimuga abantu bakamufasha umwanya wa mbere hama bakamuheba kuko n'ubuvuzi bumara umwanya.
Kwerekana ni mu gihe cy'iterambere rya none igihe cy'izabukuru kigaragaramo ibyo bamwe bita ubumuga. Muganga Deo Ndayishimiye:
kare abantu bakora bakoresha imitsi mu kwiruka mu bikorwa bitandukanye ariko ku bijyanye n'iterambere abantu basigaye dukora twicaye, dukorera mu mabiro, dukorera mu buzi budasaba ko dukoresha imitsi yacu mu maguru n'iy'umutumba. Birasaba ko naho ruguru kare batambuka intambwe nyinshi harabonetse uburyo bwo kwiyunguruza butuma umuntu yihuta, n'ivyo mu rwego rugatuma umuntu naho amugara imitsi yarijejwe gukora.
Muri rusangi ishyirahamwe mpuzamakungu ry'itahamagara y'abantu ku isi OMS ryerekana ko ibice 80% by'uwo mugwi w'abantu bitaro nk'ubuvuzi bubereye haba no kubakurikiranirwa mu bigo bagenewe gushika ubu bataro nk'ubuvuzi bubereye. Niho muganga Ndayishimiye afatira mu kwibutsa abantu kugira umuhamagaro w'ubufasha kubageze mu zabukuru n'abariko begereza iyo myaka.
Ni umuhamagaro wa twese kugira ngo dushikane kure ubuvuzi bwo gusubiza imitsi, ingingo mu buryo biciye muri kinesitherapi, biciye mu cyo twita readaptation.
Ariko rero ivyubwo buvuzi buvugwa ntibihumuriza mu Burundi naho hari abahinga nk'uyu bamaze gutangura ubufasha kuri bo nao kandi hanashinzwe n'ibigo by'igororero bimwe byegukira leta ibindi byegukira bigenga mu gihugu ibituzo bigaruka ko mu nkuru y'amagara y'abantu izokurikira
Egide nahaye urakoze ari nahano kuri no nkuru y'amagara y'abantu turangirije ko ano makuru yo kuri no mugoroba ndabashimire mwese mwari muduteza amatwi yakoze Kofi Olivier Bintware katuma amajwi abashikira aya makuru mwari ko mashikirizwa na Kristalize Harerimana ndabifuje kugira ijoro ryiza mwese mururanigwe murakoze.